Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 26 y'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederica Nkundikije. Kuva uyu munsi kwa Mungu itariki 26 gushika itariki 8 y'ukwezi kwa 12, Abarundi bazaba bari yarusha mu biganiro by'incuro ishobora kuba ari ya nyuma irongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Abanyapolitiki bari mu migambo itandukanye hamwe n'Abarundi n'Abarundikazi bafise uruhara muri politiki y'u Burundi batumiwe muri ibyo biganiro, barahanzwe amaso n'Abarundi barindiye kuraba niba izo ntumwa zizoshira imbere inyungu z'igihugu zizokumvikana na kungingo zizotuma ataruhagarara imishamirano hamwe n'indyane bisubira kuvugwa hagati ya bonse rimwe nkuko bisabwa n'Abarundi bamaze gihe bashikiriza ibyumviro byabo ku radio Ijwi rya Amerika. Muri kigiye kandi imirwi itandukanye ibandanya gushikiriza ibyipfuzo by'ibintu bya rangurwa muri cyo kiringo cy'iminsi 12. Abo Barundi bagiye kumara iminsi baca irya nino ingorane zatumye haduka intureka ya politike. Hari amashyirahamwe avuga ko atatumwe, muri ayo mashyirahamwe atatumiwe kandi iyo yavuga ko afise uruhara ruhambaye cyane mu buzima bw'igihugu, harimo ishyirahamwe Falcon F ryishinze kurwanya intwaro za mwana wa mama hamwe n'abasomambike rirongowe na Gerard Hakizimana, ishyirahamwe ry'ugwaruka Ajap African hamwe n'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion, Ministère Africain de Compassion rirongowe na Aimé Pascal, ishyirahamwe Ajap naryo rikaba rirongowe na Eric Sengiyumva. Mbega ayo mashyirahamwe avuga iki ku rutonde rw'abatumiwe, ibintu ayo mashyirahamwe ipfuza kwa batumiwe muri ibyo biganiro burangura mu kiringo cy'ibindi biganiro nibihe akizero ayo mashyirahamwe afise kwa batumire muri ibyo biganiro bazopfundika ingingo zizotuma Burundi busubira gufata inzira y'amajambere kanganiki. Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumye abashinga ntahe yarongoye amashyirahamwe atatumwe muri ibyo biganiro, turi kumwe na Eric Sengiyumva arongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka Ajap Africaine. Mwiriwe neza Eric Sengiyumva.
Mwiriwe neza, ni Eric Sengimana.
Sengimana, murakomeye?
Yego, turakomeye.
Yego, turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe Falcon F. Mwiriwe neza mushyantahe Gerard Hakizimana.
Mwiriwe, turakomeye, turi Bujumbura, turashima.
Yego, turi kumwe kandi na Aimé Pascal Nduwimana arongoye ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion. Mwiriwe neza Pascal, Aimé Pascal Nduwimana.
Yego, turanabahaye na bwakeye twebwe ino ni mwiriwe.
Yego me, reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri we mushyira nta Gerard Hakizimana. Mwarandika ibiro by'umuhuza musaba kwishyira mu ryanyu ryo tumirwa, ubwo butumire muba muraburonga.
Kubona ko ibiro by'umuhuza ryo tuma kiganiro twarandikiye ibiro by'umuhuza dusaba ko nyishyiramwe igishinzwe kurwanya kimwe na kamona mama mu Burundi tutumirwa. Tukavuga twisunze ibyo dusanzwe tuko turakora, aho tuko turakora amatoho atandukanye kubijyanye n'akahise tutibagiye n'ibyagiye biraba kuva mu 2015. Tukaba dufite abaduseka mu ntara zose, ni kuba ko rero kugeza kuno munota tuko turavugana ubutumire turabonka. Akaba twamenyesha ko mu cyo gice cyose twari ko turandika umuhuza twakuye tuvugana kumbe nagize ibiro byiwe atwuvuga nka makoca tembere mbere mu munsi mukanya tukatwa ko turavugana, aho twamweretse ingene dufite amakenga kubiko birakoregwa mu biro by'umuhuza. Mbere akaba yemeye ko hari icyo bagiye gukora na cyane cyane icyo bagiye guhindura. Tuba twavuganye kandi n'abatari bake basanzwe bafatikanya n'ibiro by'umuhuza mu munsi akaba atabutumire twigeze turonka.
Murize rero ko muri icyo kiringo cy'iminsi itari bike irenga 10 abanyapolitiki bazomara yarusha, muriziye ko mushobora kuronka ubwo butumire?
Kugeza ubu ntitwavuga ko twizigiye ko dushobora kuronka ubutumire, ko naza ko igihe kiri kukirarenga. ariko twebwe nk'abarundi tuzobandanya dutera kamo tubicishije mu binyamakuru canke mu bundi buryo bushoboka kugira kumure ibyo biganiro canke nibasura gutumira bibe mu muco ntangere imbere n'ibiganiro bigire icyo bishitseko
naho ishyiramwe ryanyu ritatumiwe ibintu nyamukuru mwifuza ko abo banyapolitike batova yarusha batumvikanye ko nibi mukanya gato
ubwa mbere twe gusho dushaka nuko abarundi bose bubahirizwa mu byabo no mu babo ahaba kandi bagashyira inyungu za bene Burundi imbere nibashyira inyungu zabo kuko abanyapolitike ni bake ariko igihugu kigizwe n'abantu benshi nacyo bituma tuvuga ko umugwa wagiye ni umugwa muto cyane udashobora guhindura ibyiyumviro bya bene igihugu cyangwa imico kubiri n'ubwigenge bw'igihugu nacyo bituma tubatera kamo kuyaga bahuza no kumvikana mbere binashobotse bashire wakaburungu ku biganiro byiza birabera hanze mbona ko hagenda rabamwe amahinyu ku bantu batumirwa bigatuma mbere abatumirwa kenshi usanga adabate kwakurikirana n'ibyigihugu ugasanga ibyo baterera niza ningu zabo zo gusubira gucanishamo abenegihugu basanzwe batekanye uno munsi
muvuze ko boshira kaburungu kuri ibyo biganiro bibera hanze mushaka kuvuga ko byo bera he
ni kuvuga ko ibiganiro uno munsi tubona nibikwiye kubera mu gihugu turabirabona ko uno munsi abantu benshi cyane byinshi abantu iri mu gihugu itatumiwe aha twovuga ko amashyirahamwe dusanzwe tubona yatumiwe ariko rutonde hari amashyirahamwe ubona ko ateko akora mu gihugu hari andi ariko akora mu gihugu mugihe ariko akora mu gihugu yatumiwe usanga ari make akwiye ariko arakora uno munsi mbere usanga uno munsi ariko aboneka kutubwa bose rero tukavuga ko mu gihe byo bya mu Burundi mbere n'abari hanze bakemerwa bagacungirwa umutekano no mu gihugu byo yabyiza umba naza kuboshika botora umuti urama byihuse ata ibyo kurinda kuca muri Tanzania cyangwa kujana hariya kuko abantu bwabo nyine barashoboye bahumvikanye nta kitoshoboka hagati yabo
mushi na Eric Sengibana ishyirahamwe ryanyu ntiryatumiwe ibintu mwifuza ariko ko abo banyapolitike bo kumvikana ko nibi
twebwe uno munsi ntitwatumiwe muri ibyo biganiro ariko icyo tubona ntitubona igituma ibiganiro biguma bibandaniriza hanze twe nk'ishyirahamwe ry'urwaruka ego mu iyo minsi nk'uko bisanzwe harabaye ibere rirayaga nk'uko byama na cyane cyane ku bose rimwe abanyepolitike ntibumvikana cyo kimwe mbere nabo mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike muri icyo gihe twebwe twarakoze ibishoboka byose kugira ngo bashobore kunywana na cyane cyane urwaruka mu gisata duherereyemo mu gisagara cya Bujumbura hanyuma twabamenyesha ko nuko muri Washington igihugu yari nyabagendwa mu gisagara cya Bujumbura mbere no muri ya makaritsiye bavuga ko bari bahinduye akaba amakaritsiye ngo sesatere ubu navuga ko amahoro n'umutekano ari yose ushobora kuva muri karitsiye ugatembera mu yindi muri icyo gihe rero mwumva ko umuntu wese mu gihugu amahoro ari yose uyu munsi hakaba hariho umugwi uvuga ko amahoro mu Burundi atayariho muca mwumva ko ari abantu bagira batangure gusamaza leta basamaze n'abandi bari ku kivi kugira ngo tugume muri izo nkinamico kugira ngo igihugu twame turi muri ivyo ntitwigere dukora ibikorwa by'iterambere ngo twame turiko turasubira inyuma nuko bovugana bakaze bari bavuganye bwa mbere hanyuma bakabikrosira ibazo byose bisigaye bikabandanya n'umuhuza ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubera ko tumaze kubona leta imaze kugururiza imiryango abatavuga rumwe nayo sirito abatarondegwa n'ubutungane bakababwira bati ntimuhunguke nta muntu azobakora ko muri proteje hanyuma benshi bakaza tukabona ko nta muntu n'umwe yigeze arajya n'urwara tukabona abakiye mu zabo ibyabo biracunzwe neza ntitutahura igituma baguma bashaka guha ingufu
umugi
kubera ngo urashobora gutera Burundi urashobora gukora iki cyangwa kiriya aho gutsimbataza intwaro ya demokarasi bakashyigikira na cyane cyane intwaro ya demokarasi n'ubwigenge bw'umwene gihugu
yegome Eric Sagiyuva muravuze ko umutekano ari wose mu Burundi ariko hariho amakuru aratangazwa avuga abantu banyurujwe ika abantu bagandaguye batowe ibiziga ibyo byo mu bivuga kwiki ibyo bintu bikorwa nabande umutekano umva ko
makuru ni bazakandaherutse gutangwa abahora bayatanga nibaza ko yari pasifike yari yazanye ijya programme ya ndondeza nabo pasifike mukaba muzi ko muri kino gihe yaranzwe no kudakunda igihugu no kwerekana guhengama cyane cyane kwerekana ko igihugu kiriho kiratembamo amaraso kwerekana ko igihugu atakigenda kwerekana ko mu gihugu aho gata muntu n'umwe ahari hama abajeje umutekano baragerageje cyane cyane gukurikirana iyo programme uburyo basanze mbere arimwo mu bagira mu ndashyizwe n'umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abo nyene bari muri ibyo aribo banyuruza abo bantu barafashe barashinga intahe abandi nabo barahunga bari bari muri izo z'uguhungabanya umutekano.
Eric Sengiyumva, hariho n'ibinyamakuru
ikibazo giheruka kuba nacyo cyakozwe n'abajya abana baciwe amaboko nibaza ko abantu baherutse gutangwa n'ugutangwa ko bazimiye ibyo byahagaze.
Hari amakuru atangazwa n'ibinyamakuru ariko avuga abantu kenshi na kenshi usanga banyurujwe batawe mu mazi ahantu hirya no hino, ariko reka tuje kumushinga ntahe mi Pascal nawe nyine atubwire ikintu yifuza ko abanyapolitiki bari yarusha borangura muri iyo minsi myinshi bahawe umuntu agereranije n'iminsi bahora bahabwa. Mi Pascal Ndubimana, ibintu mwibaza ko bova yarusha baranguye ibi?
Twebwe kuri make ahanini sinovuga nka byinshi cyane ko twebwe twarakurikiranye ibintu biganiro by'umugwi wa CNDI. Baravuze abantu no mu migwi itandukanye ya politiki, amashyirahamwe, amashengero, abakuru twabo. Twebwe twarabateye akamo, turavuga yuko icihutirwa nuko ibi biganiro twumva ngo yarusha by'ukuri. Iyo umuntu ariko arumva ngo yarusha cya yumva mwa bya biganiro bya mbere, turavuga ko icyohutugwa cyane ni kubitahukana, kuko Abarundi barayaze baravuganye, baravuga bati Burundi turifuza ingene bwo twagwa, baravuze aho bahagaze. Twebwe ku bwa make icihutirwa cyane ni uko tudasubira kumva ngo ibiganiro byo hanze, kuko murazi turi Abarundi kandi ubu unye turakuze, burya iyo tumaze imyaka irenga 50 umuntu anikukiye ukumva yuko ibintu by'iwacu vyama biratorerwa umuti hanze, ukumva haba abanabyivangamwo. Twebwe turashaka ko twokwisubiza iteka, ko twokwisubiza agashambara ibyacu ko tubitunganya. Rero turasaba muri maka yuko icihutirwa ca mbere nuko bino biganiro vyota. Ica kabiri naco novuga nuko by'ukuri bo kwibangikanya ica Barundi bo bavuze mwa bya biganiro by'ukuri. Turasaba iyi migwi igiye yuko bo kwisunga cyane ica Barundi bavuze, kuko iyi migwi igiye ndimo abantu 40 mugabo hariho abantu 10 million kandi ari nabo banakenewe cyane kandi bazonatora, rero barisunga iryo bayagiwe nabo.
Muravuze ikintu cy'ambere cyihutirwa mwosaba ko borangura gutahukana ibiganiro, ariko murazi ko ari abanyapolitike bavuga ko umutekano wabo utubahirijwe utoba wuwohirijwe mu gihe wota mu Burundi. Icyo kibazo cyo turiga umuti gute?
Twebwe ino hariho abanyamigambwe bari hanze kandi batashe ahantu nk'uwahoze ari perezida uyu Ntibantunganya, harimo n'abanza umukunda, harimo na bose, harimo n'aba aniseti, aba baratashe. Twebwe gusa turavuga ko umuntu afise ubwoba mugabo atabutungane avuga ati burandondera, by'ukuri twebwe twarasavye no mwa bya biganiro ko uyo muntu ko yokingirwa kandi ko yocungegwa mugabo, by'ukuri umuntu atabutungane nk'uwahunze afise ubwoba cyangwa nk'uwahiye coba nyene cyangwa nk'umuntu atagiye muri bijya bintu byo gutembagaza ubutegetsi ari ivyumviro vyiwe, twebwe twarasavye ko yocungegwa. Mugabo umuntu afise ibimuraba mu butungane, uyo muntu urumva ko atawuvuga vyinshi yonye acaragwa, rero acarabwa n'ubutungane. Rero umuntu ataco asabwa atabutungane, twebwe turasaba ko yokoye yo kwitaira kandi mbetwegwe tukazofasha no mu gusabana leta ko icimucungerera umutekano wiwe hanyuma gacaja muri politike nk'abandi agatemberera no mu banywanyi wiwe no mu mugambwe wiwe
mu majambo bakimukanye gatoye cyane gose akizera mu fite kwizyo biganiro bizogica bivuyemo kangarinke akanya gato
kwego turafise ibyizero kuko turaje ni inama igiye ni nk'ukubonana kandi twebwe turanashima kuko ubunye abagiyeyo n'abaserukirana leta iriho yatowe izwi n'itegeko ubusi nka bya bindi hariho zijya leta z'amakudeta zijya leta z'abakombora abantu z'abisha abantu ubu ni leta itowe n'abantu irongowe n'uwatowe ifise inzego zose ibyo rero turafise ibyizigiro kandi noneho turafise ibyizigiro kuko turaze abarundi bose ubu bararushe ubu barishakira amahoro baba abo bahunze nabo nyine byumva baranyariwe cyane barifuza ko botarafise ibyizigiro kuko ubu nta mutu nta mututsi nta mutwa nta ntangwani hari ivuga tubwoko kana kaburatewe urumva rero ko hari ibyizigiro ko bizogenda neza
tubibutse inshuti mwese ko muri koma rwandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Claude mwiriwe neza egera telefone muvuge cyane Jean Claude
mwiriwe
izina ry'ikirundi ninde sindakumva neza
nibitanga
murafite ikibazo murafite cyumviro turi kumwe n'abashinga nabi batatu barongo ayo mashyiramo atatu atatumiye muri ibyo biganiro
yewe n'intererano nagomba guterera
yego
aho ibiganiro byobera n'ikibanza aho byobera hamwe n'abotumirwa
tuga ku ijambo unyarutse
hari n'ibyo bava mu biganiro
yego
amasaba yuko abo bagiye yuko bakaganira yagiye abasubira gusohoka kuko byahora mu bisi heze amatukana yuko abarundi bashobora kuva mu butegetsi n'agashomikaganuka amabasa bakaganira bagahuza bamwe bagahebiri abandi bagahebiri babiri hirya kuko ibigira inama bigira imana murakoze
cyane rwose Jean Claude nibitanga mu shyantahe Jerai Hakizimana Jean Claude ashikije itumbiro gihambaye cyane rwose gihagaze cyane cyane ku buryo bwo gutatura amatati aho bavuga ko mu mirwi iganira bamwe bahe bibi abandi bahe babirya ivyumviro ishikijwe na Jean Claude muvuga kwiki
ibyo ni ivyumviro kuvuga ko bikomeye cyane mbere twebwe dusanzwe dushira imbere mu ishyamu wacu kuko iyo abantu batagiye inama naco bashika ko bavuga ko rero abanyepolitike bavuga ko bari hanze kumure bataye igihugu ego hari ibintu biboneka ko bakwiye guheba hama kandi no kuhande rwa leta nayo ni hari inshura kuvuga ati ibintu turabyoroheje kugira kumure Burundi bugume ari Burundi nk'uko no munsi urabona ko Burundi twavuga ko buri ko baradandazwa na bene bwo ugasanga bagenda bavuga nabi n'icyo twari tuvuga ko ibiganiro by'uno munsi byoshika ku kintu mbere n'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri akaduha amatora meza cyane kandi yizewe na bose nk'uko bisanzwe bigenda bakanashyiraho amategeko kumure yobuza uwo ari wese gusubira kuyikora mu matora cyane kuvuga ibitajyanye mu gihe ataba yituye utungane kuko mu Burundi turafise akageso ko kuvuga ko ubutungane budakora neza umuntu atarabwitura nibyo ari byo usanga ko mwabaye utunenge ariko ibyo bikaba bigaca mu nzira y'ubutungane ntihabe gusubira gushaka kwa nkibi biciye mu ngugu cyangwa gushyira abenegihugu mu mabarabara kuko abenegihugu bo icyo bashaka ni amahoro n'abanyepolitike bose babana amahoro atacu bapfa atamakudeta asubira kumva mu gihugu maze intwaro ya demokarasi ijwi n'amatora akaba uwari wese akitoza agahiganwa atsinzwe akemera ko yatsinzwe kifuza ariko ibiganiro byoshika kwihanyura bikomeye cyane maze kandi bigatahuka mu Burundi ibisigaye bakabyumvikanira mu Burundi
murafite kizera uko bazaba bumvikanye
twebwe kizero turagafise naho kumwe tashobora kuba kandi natwe tugende guterera abagiye tuvuga ko ari abantu bakomeye cyane kumure bazi byinshi nabone ku gihugu murabona ko hagiye imigwi itandukanye y'igihugu tuvuga amashyirahamwe mu mashyirahamwe amwamwe abanyepolitike abari ku mugambi abari mu mugambi uri ku butegetsi n'abandi bantu ko murusanga bavuga ko batavuga rumwe na leta tubaza rero ko nibashira inyungu imbere z'abarundi bose ibiganiro bishobora gushika ku kintu gihambaye naho biri uko ariko tugakebura tuvuga yuko zina mu nyose mu biganiro yoshira imbere inyungu y'abarundi bose yoshira imbere neza y'urundi bwamwirutse atoshira imbere kuba mahanga cyangwa kwandanya avuga na urundi cyangwa kwandanya kwandanya agomba ko byose byoshuka kubwa wenyine ariko tumwe urundi afite jambo ntasubigwamo
et mais Pascal Ndwimana ivyimvu byashikirijwe na Jean-Claude Chanchan kugira ki kuntu abarundi bagiye arusha botahukana eka ingingo umvikane ko mu bivuga ko iki yavuze ubuhinga Chanchan mu vyerekeye kuganira canke gutora umuti wa matati tuga ku jambo kane gato
twebwe ku bwa Claude vyukuri avuze ivyumviro bitomoye twese aho duhagaze kuri make naho turi fuza bayo bageyo vraiment ko botahukana ikintu cyiza kuko kwama twumva ngo ibiganiro ku imyaka 10 heze ku imyaka 5 heze rero twebwe turi fuza ko boje inama kandi hanini nkuko uyu muvandimwe muri Falcon avuze turi fuza yuko vyukuri ko boshira imbere abarundi igihugu ugukundana kandi vyukuri murabona ko hahuriye n'abantu nka benshi cyane by'ukuri turabasaba ko batokwihamenyo yabatwenzi nihagira abadadika nihagira biyumvira bati bitagenza uku jewe simpeba nande sindekura turifuza ko botahana ijambo ahanini mbere ushima byona koroha cyane n'ukurengera inyungu z'iwabo bakumva yuko ari indongozi kandi ko batwarira abarundi aho niho numva ko ko byogenda neza
yego me Eric Nsengimana namwe ivyiyumviro vya Jean-Claude
ivyiyumviro vyiwe biratomoye kandi nivyo twese twiyumvira ko muri ivyo igihe na cane cane mu bintu vy'ugutatura amatati umwe wese adashobora kugenda afise pozisiyo afise ahubwo akagenda afise umutima woroshe uciye bugufi kugira ngo ibiganiro bitere imbere kuko umwe wese nabundi afise ahagaze akavuga ati tushobora kwabanduka ibiganiro ntibyokunda rero twebwe muri hazaza tubona ko bokoroshe imitima bose n'abarundi kandi bashaka gutahuka kandi uravye intambwe leta imaze gutera y'ukubakira ukaraba amaze gushika mu gihugu c'uburundi ukaraba ingene babayeho nabo nyine baravyivugira bari bakwiye ko bobibonera nk'akarorero n'abandi bakiri hanze hanyuma bagashobora nabo nyine gutahuka kugira ngo baze tubake kubera ko denise nziragenze twebwe muri ajap afurike naho duhagaze ni uko dukeneye abanyepolitike bavure apana abanyepolitike babona hageze amatora bagaca birukanga babona ko bataza gutsinda bagaca batangwa kuvoka amatora yibwe hari hakeno dukeneye abanyepolitike bashobora kuja ku rubuga bagahiganwa abanyepolitike bashobora guhangana na leta bahangana na CNDD-FDD hanyuma bagakoresha demokrasi iyo demokrasi baguma baririmba by'ukuri tukabibona tuti nayabasa amajwi aya naya 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 apana ko wagera ko baca ku rubuga umwe wese agaca afata inzira yiwe undi agaca afata inzira yiwe akaza kurondera ingufu mu makungu kugira ngo bamushigikire atigeze ahiganwa ivyo ni ingendo mbi bakwiye gusezerera mu byo bazovuga nako ico barakwiye kucumvikanako bakavuga bati nimba turi imigambo umuntu arakonda umugambo yakabikonda ari wenyine canke ari batanu hagera ko ukora ivyo ujejwe ugaca utangura guhindura ingendo canke uwundi akagira umugwi nk'uko ubona imigwi yagwiriye utazi iminsi nayo akaja muri uyu utari muri iki akaja muri iki kugira gusaro ntakugira naho
abaramu
gihugu ivyo vy'ugufonda ubugwi no kurondera ingufu y'abantu ngo babashigikire bagatandukana navyo bakavuga ati nimba jende umenye politike reka nje ku rubuga vyukuri ndabona ko nzotsinda objectife yanjye niyo gutwara mugabo ugatwara igihugu cy'amatano ubuki ugatwara mu iterambere ugahiganisha ivyiyumviro hamwe
n'ivyavuga
mu matora y'ibyo byose ukabufisa ba observateri babibona
ariko se yumva
nje mparambana bugururira bose kugira ngo ibikorwa bitere imbere
reka ndabibutse ko muza murampa inyishu ngufi ngufi Eric
muri ivyo vyiyumviro vya politike bigushika ku ntambwe ishimishije apana kwama bariko bararondera ingufu zibashikira hirya no hino kandi atakintu kiboneka bati
reka ndabibutse Eric Nsengimana muze murampa inyishu ngufi ngufi tubibutse kandi ko muri kumwe babandanya kumviriza radio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Emile muri Beneza
Frederic
muri Beneza izina ry'ikirundi ni nde Emile
habo mukiza
habo mukiza murafite kibazo cyumviro
ego ani nimera no cyane cyane ngira aba batumire bose nabanje no kubara umutu nababwira ati nta bakunzi bahera mu mubindi ni kabakera bayamaze mu kirundi bayavuga nimba batatumiwe n'iby'ukuri abandi barashoboye gutumirwa nibashika ku ijambo ribima nibashika ku ngingo dushobora guteza intambwe ibyo biganiro ndibaza abo batatumiwe ntacyo bazuba bahombye ama je ndiyumvira cyane yuko ibiganiro ikintu bishobora kuvamo ego kirashobora kuba cyiza ku rundi ruhande kuko ibiganiro byaramye biba mu yarusha akagira icyo bafunditse warindira ko ibyo bintu bivyo bakaba babyumvikanye mugabo warindira ko bizoja mu ngiro bikamara umwanya urumara nicyo gituma jeno basaba abantu bemeye kujya mu byo biganiro babwizanye ukuri n'ukuri boye kuza barafukerera ku bintu byotuma baza barasubira mu biganiro ibidaganiro bisigira bihenze ajyo nk'ibintu bibiri mbona bishobora kugorana aho bazohurira ko cyane cyane bahabera amagabo banye politike bitabye ibiganiro hari ikiganiro kijyanye n'ibintu bise ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu icyo kintu kirashobora kudindiza intambwe nziza ishobora gutega ikigira kabiri ni kijyanye n'ibintu bijyanye n'ibyungo by'imitahe mukuri nibarabe ibyo bintu by'imitahe jeno twibaza yuko bihagarika na cyane cyane leta ko yemeye kujya kuganira nabo cyane nabo nyine bafata ingingo ishobora guteza imbere Burundi ama nkarangiza nibarizo mu yaserukiye make yavuze ngo abantu ngo banyariwe ngo nabo nyine ngo bifuza gutangwa abahungu abanyepolitiki bahunze mama mutubwira ati tureke kuza turavugira ibintu tudafite ibyemezo ku iradiyo umunyacyubahiro yombwira umuntu umwe mu banyepolitiki bahunze bamutelefonye bamubwira yuko banyaririwe ama nkifuza yuko no mu butaha mwotumira ayandi mashyirahamwe afite ibyo biganiro batari mu Burundi murakoze
Emile Habumukiza ibyumviro bihambaye cyane rwose eka ni ibibazo bibiri nyamukuru avuga ko bishobora gutera ikibazo ari cyo kibazo cy'ikirimo cya gatatu hamwe n'imitahe akaba kandi yasabye ko abarundi bavugana ukuri ni ikintu gihambaye cyane rwose akaba yavuze kandi nuko naho kenshi abarundi bumvikana ku bintu gushyira mu ngiro ibyo bumvikanye ko byama ari ibibazo mushyirantahe Emi Pascal Nduwimana na babaje n'ikibazo reka dutangure kuri mwebwe ariko mu kanya gatoya cyane rwose duga ku ijambo Emi Pascal Nduwimana
ne kamere kuri iki kibazo abadidati abo banze baranyariwe barago ibyo duze singira ngo Emile ndibaza ko atakufata uko atakunda kuba ariko arumviriza amaradiyo nta muntu n'umwe ari hanze baba bano bantu bari hanze batakoma induru bati kuba hanze ibintu by'iteka kuba warahunze urwawe atamuryango uri kumwe nawe ati birababata rero abimenye yuko avuze ngo ndamuhe umuntu umwe arumbiriza ano mu batumire banyu aba bantu bari hanze nta uravuga ngo nguwe neza ndaroraniwe avuga ati hanze ni habi inyishu rero niyo ngira ngo ntarahunga niyo mpamvu nari handi hoho warahunze ntiwonezerwa uri hanze rero barifuza ko bataha abimenye rero na Emile icyo mvuga kuko mba mfise ibyemezo kandi hariho n'ababiyaga bati by'ukuri hanze si heza iyo nibaza ko ari ishu arose hanyuma yavuze avuga ati ibizoba intambamye ati nibijyanye n'ikiringo cya gatatu avuga n'ukuri nari ngomba nsabe ibibazo bya twajeme manda ntibigaruke kuko yarusha mbere niho hari na sentare yanaruciye iravuga yuko ukwitoza kwa perezida ko kwari kunakwije amategeko aho rero ni full stop ntihagire n'uwo kwadukana ibintu ubutungane donc bwanatoreye inzira hanyuma aravuga ati bijyanye itahe naho kandi ni ukumenya yuko leta iriho ishise ubutungane kandi n'aya makunga avuga ati guhana ibyaha ntawufata by'ukuri watembagaje ubutegetsi wasohoye Brende waturiye abantu wisha abantu atutungane ntibukore twebwe ahonye ko bari kwihenda mbere turatura n'abatera kamo ibi bintu kabisa ntihagire n'uwokora ko kuko ibi abarundi na hamwe navuga yuko abisha abantu ko batohanwa ntibotanga hanyu by'ukuri ndazi yuko abarundi ko boshavura cyane niwo vuga yuko ngo waturiye abantu wisha abantu wasohoye inkoho akica abantu ngo ntahanwe ibi ntibo bivuga vraiment amanda byo byo byaraheze ubuturi muri 2020 murakoze
mu shyana Gerard Hakizimana namwe ikuvimvira yashikirijwe na umushyana Emile
cyane umushinga nta Emile twamukurikiranye nibyo yavuze azo nkora mutima aravuga nko guhagarika imitahe aravuga ko abarundi bamabumvikana ntibashike ibyo bashitse ko ntibirame ibyo nibyo abarundi kenshi bakunda kuganira ariko ugasanga ko umujyi baganiriye ntibyagiye mu ngiro ariko turasaba ko kumure abarundi bo kwikubita agashi na cyane cyane abanyepolitiki bakaganira bahuza mu gihe habaye ikibazo kanaka bakamenya ko umuti wa byose ari uko abantu baganira bakajya hamwe nacyo kizotuma ingata y'akazi na muntu kazobandanya agatsimbatazwa mbere abantu bose bakisanga mu byabo no mu babo ari nacyo tuba twebwe aha ku bijyanye no guhagarika imitahe twebwe nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama dusanzwe two twa kurikirana cyane akahise k'igihugu mbere tukaba twakoze n'amatohoza ku bibazo bitandukanye twagiye ubwicanyi bwagiye buraba kuva mu 1962 gushika uno munsi tuvuga ko ata muntu n'umwe akwiye gutuma ubutungane budakora kandi nacyo bituma tuvuga duti kudahana bituma ibyaha byiyongerekana twaragiye turakora byinshi turabibona nacyo bituma dusaba ko ibi byo ubutungane bwokora aha mugabo leta ikaraba ku muri nyamba hariho bamwe yakene bagabanya imitayi ko badafite ibyaha byo tumwe imitayi yari kumaho nibyo irashobora kuba kugwaho ariko nshobuza ko abandi bafite ibyo yagirizwa amakosa yo hanwa leo tugomba ko muri rusange abarundi boganira bahuza kugira ngo byatwaze dikingo cha gatatu giye kumenyesha mu gishinzwe kurwanya kimwe n'akamona mama sindabiteba ko murazi ko hari sentare zituwe nohera ko nayo Bujumbura gusa nuko abarundi tutatahura inzira yo kwamatwitura ubutungane mu bibazo ibyo ari byo byose aha tugahamagara abanyepolitike mu gihe hari ikintu kigoranye kwama bubitura ubutungane n'icyo ubutungane bubereyeho mu gihe babona ko barenganijwe n'iyo se ntabwo babituye bakungururiza mu ikurikira nacyo tuba tuvuga duti by'ikingo cya gatatu ntibikwiye gutesha umwanya abanyepolitike kuko byaraheze amasenari yabyemeje umuperezida wa tuwari ku TV icyo tuvuga ni uko abarundi abanyepolitiki boganira ingene igihugu cyobandanya kirongowe neza ingene agatakazi na muntu kubandanya gatsimba atazo gusumba ingene amatora yogenda neza maze bose bakitabira amatora
egome namwe mushya nta Eric Nsengimana murambabarira Nsengimana byimvira byashikirijwe na Emile habo mukiza mukanya gatamwe
ego murakoze cyane nico kimwe n'abandi turavuga tuti abarundi twari dukwiye kumenya ko iyi suverenite ubwigenge bw'igihugu bukomezwa n'uko tuba dufite ubutungane bwigenga by'ukuri kandi bukomeye nubwo ubutungane bwa bavuga ati burahengamye kubera cyane kiriya cyane kubera ko bivanye n'umuntu ariyo mutabihurije ko twari dukwiye kumenya ko sentare iriho kandi hariho n'iyunguruzo ubwo hariho n'urwego rw'umuhuza ndetse kurenganije witura kandi gushika ubu twebwe muriye ajyate dusanzwe dufasha abo bantu basanzwe barenganijwe tukabaha abavoka abo byanze rwose mu butungane turitura umuhuza nta muntu ndumva avuga ko urwego rw'umuhuza ruhengamye gushika kuri notariki turiko turavugana hama nikubinye tuzokomeza ibihugu byacu twamatiko turavuga twarikukiye twarikukiye mu kivi twikukiye tukagabwira n'ubutungane bukomeye mu kivi ubutungane bwacu bujegajega nicyagihe batabahamagara seteyi nta muri icyo gihe rero ntina nuko twashyigikira leta y'u Burundi ku cyiyumviro cy'uko yavuye muri seteyi kandi igihugu gisanzwe kidafite ubutungane bwigenga hanyuma ku bijyanye no gukura imitahe y'abagirizwa amabi novuga ko gutsindwa utaburanye n'ibyo bibi nk'abo bantu badashaka kwita ubutungane kenshi bavuga ngo nta mugabo atinya ubutungane je nagiye mbona n'abandi amashyirahamwe mu yo dukorana hari ayo bari bavuze muri urwo rutonde rw'abagiye mu bya kudeta hanyuma araja kuri pro araburana mbona aratsinze none ko umuntu ataraburana atagirirwa icyaha ubotinya ubwo bwishi bwabwira ngo barafashe cyane muri code turakwerekana uruhara rwawe gukora responsabilité ni personnelle mu de va no zera justice ni bate baburane hanyuma dukore dushira ingufu hamwe turabakeneye
tubibutse nshuti muri seka muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi ry'America isamya na i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na Jean Ndayizeye muri we neza
Ni mwaramutse ndabaramukije.
Yego, muri hehe?
Je ndi muri state ya Iowa.
Muri America rero.
Yego me.
Murafite kibazo, murafite cyumviro.
Mundamukirize abatumire ntibagena Eric, Eric n'umugenzi ndamuzi cyane gose Bujumbura.
Ndarakumva.
Hanyuma icyumviro cyiwanje kwa ruguterera kubijyanye n'ibiganiro byasubiye gutumirwa kandi.
Yego.
Natwege turi hanze biraturadishirwa nasaba yuko izo ndwizibiri babahaye kweri bapfeyo birangiye ntibatosubire gutera induru ku maradiyo ngo ibiganiro byatebye bahuritse ku kintu kimwe bagitahane bashikiriza abarundi ko ibyapfuye yari ibi kandi bigenda bibahereza ijambo ry'ihumure. Hanyuma ikindi nacyo nashaka kuvuga hariho uwo numvise yavuze kubijyanye n'abagirizwa ibyo bakoze mu 2015 ngo bakugwe kw'imitahe bakuwe kw'imitahe imbere y'iwanje mbona yuko ahubwo baba bagwijije inkorabara kuko nahiga yeto bo abandi bari nyuma yabo bobandanya bakora ya makosa nyine bavuga ati nabambere ko batakurikiranwe n'ubutungane ati natwege tuzogenda uko nyine. Rero imbere y'ubutungane sinumva yuko barahamagajwe n'ubutungane bobu hari abandi boshigikira ati nibakuwe kubitungane kuko nca mbona yuko umenga baba ariko barabashigikira uko umuntu yakoze ikosa imbere y'ubutungane akeneye kumvirizwa aha asanze ibyo yakoze bimwagira hanyuma gaca hanwa n'amategeko byisunzwe ibwiriza shingiro ku mategeko y'abakora ibyaha kuko niho nabipfuza kuba bo bikora baca bagabanuka kuko baca bavuga ati twosubira twomera nka babandi ba mbere tugahanwa ibyo nibyo nashaka. Hanyuma ikindi baganire ko bahuze ku kijyanye n'impunzi ziriko ziratinya gutaha kuko abamaze gutaha jenda kwirikirana ndumva yuko atangorane bagira mu gihugu nibareke gutinya cyangwa bareke kumviriza babosha nabi batahe mu gihugu cyabo bitegurira amatora mu 2020. Murakoze cyane cyane nashaka gushikiriza.
Murakoze Jean Ndayizeye. Jean Ndayizeye ashikije ibazo abashinga nahe twatumiye basana bamaze kwishura ku biganiro byo rangira muri ico kiringo bahawe bumvikanye eka akabavuze no ku kibazo cyo kudahana cyangwa cy'imitahe ariko nashaka mu gihe cyo muvuze ku kibazo bavuze cy'impunzi impunzi z'abarundi ziri mu makampi yatandukanye ni impunzi nyinshi cyane gose hokorwa iki mushiga ntahe Emi Pascal kugira ngo abarundi bari mu makampi impunzi eka bumve ko batekaniwe ikintu cyo gukorwa kugira ngo bumve ko batekaniwe niki
twebwe nko nabizi twebwe turaba compassion turabantu babanye impunzi cyukuri ngomba mvuge kino kintu kandi ndagisuramo cyane n'ukuri uravye zino mpunzi erega ifo ko umuntu amenya ko ari bene wacu aba ni abarundi bacu ivyirwa biraberayo ugutwara inda ukumererwa nabi amashushu ugasanga umuntu atiga ugasanga adakora twebwe cyukuri turifuza zino mpunzi ko zitahaza biziri mu Rwanda muri Tanzania muri Kongo kuko byukuri ntawonezerwa ngo ajye ajyame kandi namwe na wabo ari hanze nk'ubonye yumvire nk'umwana azovukirayo ugasanga amazi imyaka 10 biravuga ati wacu ati nihe ati ni Burundi azobaza ati nanje shaka iwacu byukuri twebwe rero turanashimira na leta kuko atakintu na kimwe itafata ngo batahe byukuri turifuza icambere byukuri ko botera kama abantu bacu ko bahunguka ko batambere twebwe tukanasaba na hasere igafasha kandi tukanatera kama ibi bihugu by'u Rwanda hanini no umuntu akunda kumva ngo hariho utubazo ko bo barekura kandi ko bofadikanya ko batahuka rero turashaka abari yarusha kino kintu habe ukucumva kume nihagire abafata zino mpunzi ko ari ingenzo zabo ngo bashike no ku migambi yabo nibamenye ko bakeneye ko bataha kandi ko batahi wabo ni wabo Burundi ni wabo ni mu gihugu ci wabo ni mu ntara y'iwabo ni mu miryango yabo turabake
dukeneye turabakumbuye harimo abanyeshuri harimo abapapa bamama abanyengomezi baze twubake barime borore bige batere imbere turabakeneye cyane byo turasaba yuko aba bari yarusha icambere na mbere nibagira impuhwe kandi nibatera kama karere iyo bahungiye ko babafasha kandi bagatera kama aya mareta na hasere ko ibarekura ko bataha ahasigaye natwe ino turabateze turabakira tuzofadikanya haba ari ukubaha ibyo bafungura ibyo bambara ibyo barya ariko bari wabo
rero
by'ukuri uyu muntu avuze ikintu cyiza kimunzi
Mushana Eric Sigimana namwe hari amakuru atangazwa rimwe rimwe y'abantu batowe ibiziga ibyo ntibishobora gutuma impunzi zigira amakenga gutahuka
aya makuru aguma atangazwa navuze ko ata makuru mperutse kubona atangazwa bavuga ko hariho abantu bapfuye ni ukuvuga ko hariho arabakarusho na cyane cyane mu bijyanye n'umutekano hanyuma abo bantu basanzwe bariko barayatangaza munosaba ko bogira amatohoza yimbitse bakaraba ati mbega nibyo uyu muntu yanyurujwe yatowe ibiziga cyane bikareka kuba mutangaza gusa nk'uko umenano ruririmbo cyangwa kugira ngo batinyise abandi kutaha kandi sinumva ukuntu abajonalisite nyine bagira bayatanga ayo makuru basanzwe bari mu Burundi ariko bari mu Burundi bakagerageza gutera ubwoba abo bantu ariko ikikuru z'uko sisho kuko ndabiko mu mpunzi hariho benshi bifuza gutaha ariko igikuru na jewe maze kumva mu mpunzi uko benshi turavugana ntibanga gutaha kubera ko ari ayo makuru atangazwa ku maradiyo gusa usize ko hariho bamwe bateze ubwoba n'ayo maradiyo asanzwe avuga ko hari ibiziga byatowe hirya no hino ariko ubu ntabyo mperutse kumva jewe amonazi cyane abantuze impunzi zigira zitinya gutaha kubera iki kubera abazereka gutaha kubera abo ibihugu biba bizifite na cyane cyane ase hariho turi muri retrete ni politike mukayanze ubushize umukuru wa seni yarashikije avuga ati nje naragiye mu Rwanda ndabaza impunzi ndababwira ati kubera iki mudataha hanyuma baravuga ngo leta partenere ntibarabishaka rero abo bapartenere yabajije aho meyase abo bapartenere ni babishaka hanyuma barekure impunzi zitahe barifuza gutaha bakuba igihugu cyacu kuko kuba mu mahanga nta muntu n'umwe abyifuza kuko ndazi mu bahunze harabicuza nariho na mwene wacu umuhererezi wanjye yari yambwiye muri Tanzania kugira aze nawe nyine ntibyamworoheye kandi yarabyifuza cyane gutaha kubera ko yari yahunze kubera ubwoba kubera ibyo yumva
Ego me icyo twavuga nuko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaba impunzi HCR ni ishyirahamwe usanga rikoresha abahinga cyane rwose bazi ibyerekeye umutekano bazi ibyerekeye impunzi inyigo bafashe nibaza ko ata muntu adafite ubwo buhinga yo inegura cyane reka duhe ijambo Gerard Hakizimana nawe nyine atubwire ikintu abona cyakorwa ibintu byokorwa kugira ngo impunzi zumve ko zitekanwe nibi
murakoze cyane ubwambere nibyo nkuko mugiye kubivuga twebwe mishami wacu turagushinga cyane n'impunzi kumbure zikiri inyuma zitaratahuka mu gihe boneka ko n'umunsi ari abantu bariko baratahuka ariko kubyanye n'iby'umutekano biriko biravugwa ibijyanye n'iby'ibiziga ko muri mu babagiye bishobora kuba bitogwa ubwambere naza ko kuko amatoza kuko mu Burundi haramenyerewe kuzatangwa inkuru zitari zo ibi twarabibonye turabiye ko tugize imisi dukora amatohoza kugira niba bikubira mu gihugu kwa ubwicanyi n'ibindi aho usanga kumbure hari ibintu byinyegeje inyuma rero tugatera akamo ko kumbure impunzi zubana yazitahuka ibijyanye n'ubwicanyi cyangwa kumbure ikiziga kimwe cyangwa n'ikindi gitoho gicatowe biragoye ko igihugu kandi ari bishobora kubamo umuntu apfa ariko ni kurambega yapfuye kumbo izihe icyo ni cyo gikomeye cyane ariko twe byo duhandana nuko agati akazi na muntu ko tsimbatazwa kandi nuko buri muntu wese yibukwisanga ibijyanye n'umutekano nuko abarundi bahunguka bocungerwa umutekano maze bakisanga nk'abandi barundi ibyabo bakabihabwa hari ibyo basize yari nibaza ko kumbo nabone bagiye gutaha naho ari amakuru kumbure gutaha abacivutu atangwa n'abacanye bariya ebiboneka ko ariyo ibintu byinyegeje inyuma biki kibazo cy'imunzi tugiko twakurikirana mu ishyira mu wacu tushoboka dutangira uno munsi ngaha ku kiganiro cyangwa dushobora gutanga inyishu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Rukundo muri yo neza
ya mwiriwe neza
muri hehe Rukundo
turi muri Idaho
aha muri Amerika
ego
me murafite ikibazo murafite icyumviro
ni nk'icyumviro cyangwa ikibazo nagomba gusaba abaja mu biganiro ko boganira icerekeye umuntu wese ukudahuza mu byiyumviro cyangwa kudahuza muri politike cyangwa uko abantu basa mu bwoko ko bakwiye kubahirizwa kimwe mu gihugu kuko ari gusanga abantu bari ku mugambwe ugasanga nibo umva ko abandi badashobora kubaho ugasanga hari ihohoterwa abantu ugasanga nk'imisori kukira umugambwe ugasanga yigiza abapolisi bakagufata bakuzeza ubusa bakujyana mu butungane n'ubwo butungane ugasanga ntibukurenganuye nabwo ugasanga uboreye mu gasho abantu nk'abo benshi baribo aribo nashaka no kuvugira kuri radiyo nzi abantu bagiye bafatwa muri izo nzira ugasanga umuntu ntushobora kugenda uvuga ati umuntu azisa ubusa ugasanga ntashobora kuza kwitwara rero igihugu kimeze ugasanga atari byiza turata ibihugu twagiye tubamo narabaye nko muri Zimbabwe nashobora gutembera atakaranga muntu mfise kandi ugasanga simpohoterwa atari igihugu cyanjye nkumva mfise ukwishyira no kwizana mu gihugu atari kiwanje ariko mugere mu gihugu kiwanje ugasanga umuntu agenda anakaranga muntu ugasanga abo mudahuza ibyiyumviro bagufata nk'umwanzi ibyo bakwiye kubiganira ko ku buryo umuntu wese mu gihugu ciwe yumva ko atekaniwe kandi ubutungane umuntu wamwagira ibyo ngo akoze ibibura be ku by'ukuri ko ibyo bintu aba yabikoze kuko ababa muri karitsiye abantu bose baba bamuzi babaze n'abashinga nawe baba bamuze ko uyu muntu atafise amakosa ariko ugasanga muri mu gasho icyo rero nicyo buganira ko ukwishyira no kwizana ku muntu n'ibyiyumviro no kudaza ko abantu bakwiye kubana mu mahoro n'umutekano kandi ubutungane ntibukorere umuntu uyu n'uyu ku buryo abatohoze neza babone ko umuntu yakoze amakosa ayahanigwe mugabo kuko atobavuga rumwe na leta cyangwa kuko yoba yagize ikibazo dakanaka ntibaza bamuhora ubusa icyo nicyo nashaka bashimakire ko kugira ngo Uburundi bubu igihugu cy'abantu bose cy'abarundi bose biyumvamwo ubutungane abantu bose biyumvamwo igihugu umuntu wese atemberamwo akumva ko yashyira kiza natubwira amahoro
murakoze Rukundo icyumviro gihambaye cyane rwose ashikirije cyo ko abarundi bose baba bangana imbere y'amategeko ikaba kidegembya bakagira ubwigenge bumwe nk'uko vyategezwa kumera muri mu gihugu cyose gishyira imbere demokrasi icyo kimwe rero akavuga ko cyoganirwa ko cyane rwose ntihagire imirwi ihohotera abandi ibahora ubwoko ibahora intara ibahora imigambwe n'ibindi reka duhe ijambo Gerard Hakizimana kuri ico kimwe
ashikije icyumviro gikomeye cyane murakoze cyane mbere ndamushimiye cyane Rukundo ari muri Amerika twebwe mu ishyirahamwe iwacu ibi ni ibintu bitubaje ishinga cyane ko dusanzwe duharanira dusanzwe turwanya ikimenya n'akabona mpamvu byumvikana ko duharanira ko abantu bose bangana imbere y'amategeko kandi umurundi wese ategereza kubahirizwa mu byiwe mbere akaroswa n'ibyo ari kurigwa n'amategeko atakurengana cyangwa atagukandamizanya niyo turifuza ko ibibazo ashikirije nabyo ne byiba muri bimwe mu byo kuyigwa kuko nawe abavuga ko bidashobora gushika nibyo yashobora gushuka ko umunyasanga umuntu uca muriya ararenganije mu kintu kanaka yari afitiye uruhara twe tugomba ko abarundi bumva ko ari bamwe abarundi bangana imbere y'amategeko bumve ko nayo politiki ibyo icyo bushira imbere ari neza abarundi nk'uko twamye tubivuga ari ukugenda bangana imbere y'amategeko atakwiye kurenganywa nk'uko twabivuze nawe ukwiye gushyirwa hejuru nawe ukwiye gushyirwa munsi yaba ubutegetsi yaba uwatsinze utatsinze bose bategereza kumva ko baguma ari abarundi kandi bategereza kuma bangana ariko ikibatandukanye bakubaha amategeko nacyo gituma rero tuvuga duti umurundi wari wese arakwiye kwishyira no kwizana mu byiwe no mu biwe nk'uko rero tubona ko hariho akarusho tugiye tuba kwa matoza twavuze ko twe dukora amatoza kuba mu gihe cy'amajenda mutatu na kabiri biraneka ko no munsi ariho akarusho mu byaye no kwishya no kwiza twaje kumbure mu gihe byo tsimbatazwa byo byiza cyane atutuzwa kumba inyane zigiye ziravuga zivuye kwibyanye biri ariki mu dufise no kusanga n'ibyo biganiye bikubiraba abarundi benshi bafise bahiga inyungu zabo bashinga inani kugira bahige inyungu zabo za politiki ni kuvuga bahiguzi n'ibindi ugasanga kenshi bari bagiye inyungu za bene igihugu retwe batera ka mutuvuga duti abarundi abanye politiki nibikebuke bumve ko abarundi ari bo bene igihugu kandi ari bo bategerezwa kugazwa iby'igihugu maze umuntu wese yishire yizane baganire bahuza ku byerekeye iby'igihugu n'asi ugenda kurisha urundi ko bayona ko hari ibintu bigize iminsi ugasanga kumbure igihugu cy'urundi cyo kiravugwa nabi n'abene cyo twipfuza ko ingendo zosezeregwa maze abantu tugahigitera mbere twese turi hamwe
igome namwe mushya na Eric Nsengimana ku cimbiro cashikijwe na Rukundo ari aha muri Amerika
ego makoze cyane mu gicimbiro cashikije ni byiza ko umurundi wese yishyira akizana hanyuma icyo cimbiro cy'uko mwe bashobora kumukubagura bagatwaba mu gasho gutyo nicyo nta muntu n'umwe yagishyigikira ndashyigikiye ko abo kwishyira no kwizana ariko mu mategeko kuko uburenganzira bwo bumwe butangurira aho ubundi buherera turashyigikiye ko abo kwishyira no kwizana ariko karangamuntu nicyo gituma umuntu aba yifise kugira ngo bashobore kumenya nicyo kintu cya mbere kiranga umwenegihugu ntawuvuga ngo bose ngo bace batembera batagira ibyangombwa nje nta ntamwe ndabona umuntu aca gutembera atagira pasiporo cyo kimwe no ngaho muri icyo gihugu nyine sindabona ko ahantu hose mbona bagenda batembera bafite ibyangombwa kiba igihugu kigenwa n'amategeko koko kugira ngo dushobore gutandukanya umurundi n'umunyarwanda tuvuge tuti n'umushyitsi tumufate uko uyu nawe n'umusangwa nta kibazo uwatandukanywa n'ibyangombwa nicyo navuga ko dutoshyigikira ko abantu bigenza uko bagomba ariko bokwigenza neza cyane bakishyira bakizana bubahirije amategeko
Mwushika na eme Pascada Nduimana na mwe muka ni gatoi chani gose ichimbo chashikijwe Narukundo
mweje ntabwonza no kubatebya cyane kuko cyukuri nibyo twebwe turanabishyigikira twebwe kuko simaka ngo twumvire kumwe simaka ngo dukore kumwe simaka ngo tumotegwe kumwe simaka ngo dukunde bimwe simaka ngo twumvire kumwe ni l'unité de la diversité mugabo ico duhanira ko twese ni igihugu na mahoro umutekano iterambere rero byukuri turifuza kwatawozira ivyumviro vyiwe umugambwe wiwe idini giwe ivy'ubwoko byose ngahi wacu vyataje igihe turifuza abantu bose ko bidegenza mugabo kandi hari ikinavuze ngo cakaranga muntu oya namba naho nye muri etazini iyo muri ukwijije imyaka wese akwiye birasabwa uko atwara ibimuranga rero nkamwe haje nk'inkozi z'ikibi ni na vyiza yuko abajejwe umutekano haba ugutandukanya hakaba no kwaka ari na karangamuntu canke nka pasiporo rero ahonye turavuga tuti umuntu wese ni yibangikanye byangombwa hanyuma mugabo jewe hari ikintu nari ngomba no gushyira abantu naho batubadide byinshi mbega ubusabane bwacu hagati y'ibihugu byacu Rwanda Uburundi mbega hoho nta wosaba bano banyamigambwe ko mbona umengo abarundi baranyotewe kumva ko botemberera i Rwanda abanyarwanda baranyotewe ko boza barasabiraniye baravuga rumwe ubwo ndibo kwiga icyo tuma ibi bintu byohera hakaba na bwa busabane kuko turazi ko mbere bari hamwe twarasabiraniye biranira twaragendana ibyo sinobiteha rero yabano impande zose ivyo bintu birakumbuwe ko baja hame ko bagenderanira haba iby'ubutunzi imibano rero turasaba bari yarusha kandi ko akobo kwenyegeza kandi nimba byoca no muri diplomasi ibiganiro aya marita agasubira gahana nimba umwe avuga tubitse batembagaje ubutegetsi bakabatanga undi nawe ati baravuze kwibi ngwinura habe turi kuza ko bogumbirana kandi ko twokoroheko
ego me ku kibazo cyo gitabo cinzira icyo ni gitabo gisabwa mu bihugu byose mu kwinjira muri ibyo bihugu mugabo muri leta zo muri Amerika nta muntu azoguhagarika mwibara agusaba karanga muntu umaze kwinjira mu gihugu reka ariko duhe ni jambo Ozias irakoze muri neza
naho
muri hega Ozias irakoze
Nimbereze.
Ego, murafite ikibazo cy'imviro?
Ndera nagomba gutanga.
Ego.
Batume aho barabe uko batogire cyo cyagiranyo ayo ko bose inzego ibika abakerewe bose uko bopita uko batabita atabamwe umwe acavuga ati cyangwa iki ntani cyo narinde basanga ni bahuje kandi ngana bo bahuta ni bohuza umuntu umwe uko bose baraba akabitegura bose batumiye kandi batemeye kugira bikunde baraho umuntu
murakoze irakoze avuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyuko abatumye bose muri ibyo biganiro bavyitaba hari amakuru yatangajwe ko hariho abari hurike mu hari urunani senare de batari kuvyitaba ariko ubutumwa twaronse hariho abakuru bamwe yamwe baronse abo bise acteur politique baronse ubwo butumire mu gihe abatumire bose batemeye kuja mu biganiro mu shyantahe Hakizimana Gerard ntibishaka kugira ingorane mu kanya gatoyi cyane gusa umuntu umwe
mu bisanzwe mu gihe umuntu yatumiwe yategeza kuyitaba twebwe cyo twifuza nuko umuzina muntu wese yatumiwe yitaba ariko hakitaba umuntu adahigwa n'ubutungane kuko murazi ko hari abafite ibyo bagirizwa abo nuko barenguka hama bakisigura igihamba rero ko twebwe twifuza ko abanyepolitiki bose batumiwe ngo kuyitaba ku neza y'igihugu cyabo ku neza y'abarundi baserukira migambwe itandukanye ariko sinurangiza navuze ko ndabona ko bari kurahera nyamwe byo gutanga ubutumire biraboneka ko ibiro by'umuhuza ko umwe dufatiye kwaba usanga bariko barakorana aba kapia usanga ariho impande kumbure bahengamiye ko bigatuma ubutumire butangwa nabi cyane navuze nk'itangura ari nacyo gituma dusaba duti iki kintu ntikize gisubire no muri kazoza mu byari biganiro nibihuze abegwa cyane abafise uruhara mu ibyo biganiro bafise icyo bashobora guterera mu ntumbero yo guhiga amahoro hari amashyirahamwe yatumiwe nk'uko twabivuze atari kurakorera ku butaka bw'u Burundi aho rero uno munsi ntashobora gutaha kumenya ibikorwa bivugwa mu Burundi cyangwa gutora umuti
w'urwego
rw'igihugu kuko uno munsi hari ibibazo bihari bitegereza gutorerwa inyishu kuko ibyo nabyo nuko abanyepolitiki bategerezwa kubana amatora akaba meza uwo ariwe wese akumva ko mwihiganwa yisanze maze ntagire ubukumiro ibijyanye n'amamanda n'ibindi ibyo ni iby'abenegihugu ntibabiraba ibyo banyepolitiki cy'amashyirahamwe
Gerard Hakizimana
kimbere ko bavuheza amahoro kakasoza ibiganiro mu kuneza barundi kuneza igihugu cyari barundi
mu masoko na 30 Gerard Hakizimana akamumotera abarundi bose batangwe kwitaba ibyo biganiro umunsi kwa Mungu nakahe amasegonda 30 harwa neza
akamo duteye abenegihugu bose na cancana barundi tubateye akamo kubandanya bafatanye munda maze hamba barose ubutumire nabo bashira neza imbere y'Uburundi bashira neza imbere y'abenegihugu babize mabanga atandukanye hamba abenegihugu nabo babandanye buhaheza agateye akazi na muntu babandanye bafatanye munda nk'uko no munsi ibiri maze Burundi bandanye bube igihugu kivugwa neza mu makungu
Eme Pascal Nduwimana namwe akamwumotera abarundi cyane cyane abari muri ibyo biganiro bitavye biganiro naka amasegonda 30
twebwe gusa no kubasaba ko boshira imbere neza yo mu barundi bose ntagira uhava twara ibyo kunyungu ziwe kandi kindi naco no kumenya yuko ubunye turi hamwe twese ubu turatujije atamacha kubira atamuta atamutusa atamutwa ubunye tuhanze ishinga ni iterambere no kugwanya ubukene kindi naco ni kubashimira mwebwe kuri iyi radio ingene muna centralize jambo no ku bantu bose muragahoruko
murakoze mi Pascal Nduwimana reka namwe mushye nta Eric Nsengimana mutubwire akamo mwotera abanyapolitike cyane cyane bari muri ibyo biganiro yarusha kuva ku umusa mungu
murakoze cyane twebwe akamo twotera abari yarusha nuko batakuzagira ibibazo by'ugwaruka byishwararishije kandi barabizi hama ikindi nacyo nuko bakwibuka ibyashikirijwe n'abanyagihugu bose kugira ngo dushobore kubihuriza ko ntibaze bavuguruza ibyo abarundi bashyitse ko mu biganiro byahuje abarundi hanyuma ikindi nacyo nuko abarundi bokwiga kubaha inzego no kubaha ubutungane kuko nibwo buzotuma turonka ijambo kandi nibwo buzotuma twerekana ko igihugu cyacu ari igihugu by'ukuri cyikokiye
Mushana Eric Nsengimana kuna urugaruka rutatumiwe ntibishora kuba ari ibintu bishora kugira ingaruka mbi cyane cyane nko kuvuga urugaruka ngo usanga abanyapolitike bakoresha cyane cyane duga kwijambo mu kanya gato
izdenyele birashora kuzana ingaruka mbi kubera ko mwari ko kwakoreshejwe na cyane cyane mu gwamarukoreshwa mu rusambura gwamarukoreshwa mu bintu byose n'ubu rero barashaka kugenda bakumvikana hanyuma hagati y'itomboro ubundi munyepolitike akaza akarushira ku kivi ugasanga dusubije mu ihumbi icyo nsaba rero ubwo umuhuza no kuba kwamaba ikibanza gikwiriye urwaruka na cyane cyane ko ruserukira ibice birenga 60% bigize igihugu cyose kuko n'abundi abo bantu bari mu biganiro bya mizi yose mugabo bikaguma bigaruka bireflekta kuri rwa rwaruka nitwe twamata basiga amabwena na kwa kwaro bo abomenya ko wabadufite dufite intererano ikomeye cyane
kandi twatwatse mu cyana he Eric Nsengimana ndabashimiye cyane rwose kukanya mwatoye kugira ngo tuganire mushyana Gerard akizimana namwe turabashimiye cyane kukanya mwatoye kugira ngo tuganire mi Pascal Duimana mushyana mi Pascal Duimana turabashimiye namwe nyene kukanya mwatoye kugira ngo tuganire n'ivyumviro vyose mwashikirije turashimiye abanywanyu radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashiriza ivyumviro nibibazo turashimiye engineer tukaba dushimiye kandi nafatukarara yegeranije ikiganiro mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.